ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye mwabonye bucya ikaze kuri radio yanyu. Tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Thomas Tiahere muyavugwa muri Afrika. Abanyeshuri hafi 30 bo muri koleji baheruka kunyuruzwa n'abitwaje ibirwanisho babakuye mu ishuri haraheze amezi abiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Muri iki gihe baridegenzya abategetsi ba leta yabo babivuze ejo ku munsi wa gatatu. Igipolisi cyo muri leta ya Kaduna ariko nticavuze ingene abo banyeshuri barekuwe hamwe nuko amagara yabo yifashe. Leta ya Nigeri yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko 15 basirikare bayo bishwe mu gitero cy'iterabwoba hafi y'urubibe na Mali, bakaba baciye bashika kuri 31 bishwe mu minsi 4. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Nigeri bwavuze ko abagabo bitwaje ibikoko biremereye bateye abasirikare bari mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba hafi y'igisagara cya Banibangu mu ntara ya Tilaberi ku munsi wa kabiri. Ubwo bushikiranganji buvuga kandi ko abandi basirikare 4 bakomeretse muri icyo gitero kandi uruhigi rwabo yise abicanyi rukibandanya. Ku ruhande rw'umwansi igisirikare kivuga ko bakora iterabwoba batari bake bishwe n'ibikoresho byabo birasamburwa. Intara ya Tilaberi ihana urubibe na Mali na Burkina Faso ahama habereye ibitero by'abajihadiste bimaze gusesa amaraso atari make. Sudani yamenyesheje ejo ku munsi wa gatatu ko yaronkejwe n'Ubwongereza, Ubuswede na Irlande ingurane y'imiliyoni 425 z'amadolari azoyifasha kuriha ibirarane iheraniye Banki ya Afurika y'Iterambere. Sudani iri mu muvuduko udasanzwe wo kudodora hirya no hino isaba gukugwa ko amadeni, kuronsa amafaranga n'ibigo mpuzamakungu hamwe no kurondera abanyamitahe baza gufasha kunagura ubutunzi. Sudani iri mu bihe by'ifata kibanza kuva mu kwezi kwa kane 2019 Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi. Ubutegetsi bwiwe bwaranzwe n'ibihe bitoroshe by'ubutunzi, intambara hamwe n'ibihano mpuzamakungu. Mu mwaka uheze Amerika yarakuye Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba, iba imwe mu ntambwe ihambaye yatumye icyo gihugu cyongera kwizerwa n'abatanga ifashanyo z'amafaranga mu makungu. Muyavugwa mu makungu, umuhinga akongera akaba n'umutegetsi muri leta y'Ubuhindi yaragabishije cyo ku munsi wa gatatu kw'icyo gihugu gishobora kwinjira mu gice kigira gatatu cy'abandura ku bwinshi COVID-19. Ni mu gihe kiriko kirasinzikazwa n'ikindi gice uwo mugera uri kuhitana abashika 400,000 ku munsi. Umuhinga Vijay Raghavan yatanze iryo gabisha mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rishikiriza ko Ubuhindi bwashikanye ica kabiri cy'abandura ku isi mu ndwi iheze hamwe n'ica kane cy'abafa ku isi hose icyo gihe bahitanywe na COVID-19. Ragavane yavuze ko atankeka ikindi gice cya gatatu cirandagata ry'uwo mugera ku bwinshi kizoba uravye ingene uriko urakwirakwira mu banyagihugu. Amashirahamwe arenga 200 ya societe civile hamwe n'ayaharanira agateka ka muntu yo ku isi yasabye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano gufatira Myanmar ibihano ku bigwanisho. Ayo mashirahamwe avuga ko ivyo bishobora kuzobuza igisirikare gukora ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi. Louis Charbonneau, umuyobozi wa Human Rights Watch muri ONU, yavuze ko ako kanama kananiwe guhangana n'akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi muri Myanmar. Amashirahamwe y'agateka ka muntu avuga ko abasivile barenga 760 bishwe hamwe n'abarenga 400,000 bahagaritswe n'inzego z'umutekano.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Inshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Mu Rwanda kandi ku maradio turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no ku mirongo migufi mu Burundi metero 25, 31 na 41. Mu makuru ya karere k'ibiyaga bigari, isukari yarabuze mu Burundi.
Hajewe nari nsanzwe imfasha gose nakora nk'ibintu by'ibitumbura mugabo maze hafi nk'igice cy'ukwezi ntakora. Urumva ko ari uruhombo runini.
Aba ni bamwe mu bacuruzi b'isukari b'Ibujumbura. Ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro akubutse mu ruzinduko rurerure mu Burayi, yari yagiye gusaba ko ibihano byafatiwe igihugu cye bikurwaho. Mu Rwanda abanyeshuri bagera ku 10,000 ba za kaminuza zigenga bataye amasomo kubera COVID. Izi ni ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ntimujye kure rero, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro avuye mu ruzinduko mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi. Kimwe mu byari byamujyanyeyo ni ugusaba ko ibihano byafatiwe u Burundi bikurwaho. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera i Kigali mu Rwanda yakurikiranye iby'uru rugendo.
Albert Shingiro umushikiranganje rero migenderanire y'u Burundi n'amakungu, urugendo rwiwe yarutanguye itariki 24 z'ukwezi guheze. Mu mese 10 rwamaze rwamushikanye mu bihugu by'u Bufaransa, Ububiligi, Ubuswisse n'Ubudagi. Intumbero n'ubutumwa yatwaye umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro yemeza ko kwari ukunagura imigenderanire y'u Burundi n'ivyo bihugu. Mu itangazo ubushikiranganje arongoye bwashize habona kuri uyu wa gatatu, Shingiro arashima ingene yakiriwe n'abategetsi batandukanye ba Buraya, akizera ko imigenderanire igiye kunaguka. Naho biruko abakurikiranye hagufugwa rugendo bavuga ko ibihugu vya Buraya bitaruhaye agaciro kanini bashingiye ko yakiriwe n'abakozi bakuru bakuru mu bushikiranganje butandukanye, aho kwakirwa n'abashikiranganje banganya igihagararo. Karina Terzakian no mushakashatsi akurikirana hagufi politike n'imigenderanire mu karere k'ibiyaga binini yaburatwara ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika.
C'est vrai que le ministre Albert Shingiro n'a pas été accueilli.
Atego niko Albert Shingiro ntiyakiriwe n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru i Buraya nk'uko Burundi bwabyifuza, ariko yari mu rugendo rukomeye ruje mu gihe icyo gihugu cyatanguye kunagura imigenderanire na Buraya, ndetse akaba amaze gutangura n'ibiganiro kuri urwo rwego. Burundi bwitezemwo byinshi nk'ikugwaho ry'ibihano byo kuva mu myaka y'2015 n'2016. Yamara mu itangazo ubushikiranganje arongoye bwashize ahabona Albert Shingiro amenyesha ko bitabujije ko yerekana i Buraya ingene igihugu gihagaze mu bisata by'ubutunzi, umutekano n'agateka kazina muntu, hamwe no gusaba ko ibihano byafatiwe igihugu ciwe bikugwaho. Umujyango w'ibihugu vya Buraya wafatiye ico gihugu n'abategetsi bamwe bamwe ibihano mu mwaka w'2016 wishimikije wanyangwa ry'agateka kazina muntu, ubwicanyi, kunyuruza abantu no kubafungira ubusa. Umujyango wa Buraya wemeza ko ivyo vyakorewe cyane cyane batavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu. Umushikiranganje Shingiro we yemeza ko yerekanye ko ibintu byahindutse. Yamara Karina Terzakian ubatwara ishyirahamwe mpuzamakungu ngo ritabariza abahohotewe mu Burundi Initiative pour les droits humains au Burundi abona ko iyo mvugo itandukanye n'ingiro.
C'est-à-dire par exemple une vraie liberté d'expression, la liberté.
Ati arashabuze nk'ubwisanzure bugaragara bwo gushikiza ivyumviro, gufungura imfungwa za politike, gufata no guhana bakekwa ko ibyaha byo guhohotera abantu, abakoze ubwicanyi n'ibindi. Ego nivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yarafunguye abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu i radio yigenga Bonesha FM yaruguruwe, ariko hariho n'izindi zicugaje harimo n'ijwi rya Amerika. Ikindi naco nuko nkatwebwe twashoboye guharura abantu batari bake abacicwa canke baborezwa igufa n'inzego za leta nk'iperereza, hanyuma ubumwe bwa Buraya ntibushobora kwibagira abo bantu bahitanywe n'imvururu za politike zo mu mwaka w'2015, kandi babikoze bamwe bakaba bari muri leta basarahanwa. Ambasaderi Albert Shingiro yamenyesheje ko inyuma y'urugendo rw'iminsi 10 agiye gutahana umwizero wo kunagura imigenderanire, naho yemeza ko akiri inzira inzitizi zo gukura mu nzira ibi no mujyango w'ibihugu vya Buraya urabibona ukemeza ko intango ya migoye ambassadeur Claude Boshi asabekire mujyango umwe bwa Buraya mu Burundi ajya ariko aratanguza ibiganiro bihuza uwo mujyango no Burundi i Bujumbura mu kwezi kwa gatatu guheze ati n'umukuru w'igihugu yaramaze kuvyivugira n'akanwa kiwe ko ibihe byahindutse kwejo hadasa n'uyu munsi ko naho twacerewe twoshiramo inguvu reka nanje ndabisubiremo nkoresheje amajambo y'umwanditsi yagize ati igikuru nuko abantu bajana batumbereye hamwe ubundi nawe yanditse ati ahari ugushaka n'inzira tebikaboneka nuko natwe rero impande zose dukwiye kubibona ibi biganiro bikavamo inyungu kuri twese uko biri kose abashinga amateka 40 b'uwo mujyango ntibashima ko iyo migenderanire yonaguka muri iki gihe mu rwandiko baheruka gushira habona bavuze ko icyo gihugu cobanza kikagaruka n'icuka ciza ca politike inyuma y'Uburaya Uburundi bavuga ko intambwe ikurikira ari kuganira na leta z'ubumwe za Amerika Cyeklaveni Nkuru Kigali kubyijwe ya Amerika
mu Rwanda kaminuza zigenga zivuga ko abanyeshuri bazo bagera ku 10,000 bahagaritse amasomo kubera icyorezo cya Covid ni inkuru ya Sumuta Kaboyi
Umuyobozi w'ihuriro ry'amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda Kabera Kariste avuga ko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda bwagaragaje ko amashuri cyane cyane yigenga aza mu nzego za mbere zazahajwe n'icyorezo cya COVID-19 bwana Kabera akumvikanisha ko mu isuzuma bakoze basanze abanyeshuri bagera ku 10,000 barahagaritse amasomo kubera ingaruka zatewe na COVID-19 aganira n'ijwi rya Amerika Kabera yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye abo banyeshuri batakaza ubushobozi bwo kwirihira amashuri.
Icyorezo cya COVID cyatumye bamwe mu banyeshuri bashoboraga kwishyurira kubera bakoraga batabasha kugaruka kubera babuze akazi. Ikindi ni uko n'ababyeyi nabo abenshi hari ababuze akazi, hari ubushobozi mu by'ubukungu bwagabanutse. Ibyo byose rero iyo bishyize hamwe ukashyiraho n'uko abanyeshuri bagiye bafungura mu byiciro kubera ibya social distancing usanga rero on average amakaminuza yose yigenga usanga hafi 20% by'abanyeshuri batarabashije kugaruka kugeza uyu munsi
uyu muyobozi asobanura ko kugeza ubu muri za kaminuza zo mu Rwanda habarirwamo abanyeshuri bagera ku 86 barimo abiga mu mashuri ya leta n'ayigenga ayigenga yonyine akihariye 58% by'abiga muri za kaminuza Kabera asobanura ko usibye ingaruka zageze ku banyeshuri asanga n'amashuri yarahuye n'ingorane zirimo no gufunga
ugereranyije n'ubushakashatsi bumaze no kujya hanze bwakozwe na National Institute for Statistics usanga education sector iyo yakubiswe cyane kurusha n'izindi sector zose ku kigero kiri hejuru ariko icyo tuzi cyo nk'uko mwanagiye mubibona muri iki gihe cya covid hari amashuri menshi yagiye agira ibibazo bijyanye n'ubushobozi ndetse amwe akanafungwa ubu rero muri iki gihe cya covid hatagize igikorwa byo biragaragara ko tabura n'andi yagira icyo kibazo
Mukankomeje Rose uyobora inama y'igihugu ishinzwe uburezi asobanura ko kugeza ubu batangiye ibiganiro n'abashinzwe imicungire y'ikigega cyashyizweho na leta ngo kizahure ubukungu bw'abikorera bwazahajwe na COVID-19
leta yatangiye kubafasha kuko muri kiriya kigega cyo kuzahura ubukungu bashyizemo miliyari zirenga 12 ariko ntabwo ari amashuri makuru n'amashuri yigenga yose icyo twakoze rero ni uko twegereye abashinzwe icyo kigega noneho bakazahegera bakaba babona inguzanyo kuko bashobora kuzabaha icyo bita working capital amafaranga yo gutangiza gukemura ibibazo byihuse hari uko bashobora kuzareba ideni ryabo ry'igihe kirekire bakaganira bakaba bareba ukuntu cyangwa se ry'igihe gito bakaba barishyira ku gihe kirekire ibyo bizaterwa na buri kigo na banki bakorana nacyo
ku banyeshuri bahagaritse kwiga wavuganye n'ijwi rya Amerika wigaga muri kaminuza ya Kibungo nayo iri mu zahagaritse yemeza ko abanyeshuri nabo ubu bagizweho ingaruka zikomeye
nitwa Nsabimana Pacifique n'abarihirwaga na Farishe usanga abenshi bo baragerageje kuba basubira ku mashuri biremerera bakaba basubukura amasomo yabo ariko nawe hari undi mubare w'abanyeshuri batakomeje
leta yashyizeho ikigega gishinzwe gufasha abikorera kuzahura ubukungu bwabo bwazahajwe na COVID-19 ariko benshi mu bikorera batangaza ko kugana iki kigega bikigoranye bitewe n'amabwiriza asabwa kugira ngo umuntu abe yahabwa iyo nguzanyo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Ikinyamakuru cyigenga iwacu cyo mu Burundi cyatoranyijwe hamwe n'ibindi bibiri, kimwe cyo muri Colombia muri Amerika y'Epfo cyitwa Connectus, n'ikindi cyo muri Myanmar muri Aziya cyitwa Myanmar Now, bishobora kuzavamo kimwe kizahabwa ishimwe mpuzamahanga Special Award ritangwa buri mwaka n'ishyirahamwe ryitwa One World Media ryo mu Bwongereza. Jane Nini Nahazwe yabajije Antoine Kaburahe washinze ikinyamakuru iwacu uko yabyakiriye.
Twatowe mu binyamakuru 296 byo ku isi, twabyakiriye neza cyane. Rero je natanguje iwacu n'ibyo, ariko ako gashimwe n'ukuri gakwiye abariko barakora uno munsi abari mu Burundi. Je kumva zitambuye ko n'ukwirwa ndagaruka ko ngira benshi bazi singire mu Burundi, ariko abo nasize abo twatanguranye nkabasiga ibaciye bava ku kivi barabandanyije umwuga, kandi bari no mu bihe bitoroshe benshi bazi navyo nyine n'ukwirwa ndagaruka ko bon sino vuga ngo twatsinze cyangwa twatowe. Mugabo aho tugeze hose gucagurwa kuri urwo rugero no kuvuga yuko igikorwa cyacu gishimwa.
Hanyuma bigenda gute ngo umuntu arinde ashika muri ibyo bibanza, uko bagenda baratorwa gushika bazoshike ku gatahukane?
Kugira utorwe uve mu bandi nuko igikorwa ukora nuko kiba cyarushije ibindi mu kurangura akazi kacu neza. Kugira muve mu binyamakuru 296 mu gatowa nuko haba abantu babashiye ababize ibyo mukora bakaraba amareportage magize gukora uwo mwuga wacu mu Burundi. Murazi ko bitoroshe kwimbo nyinshi ingorane twaciyemo izo turimo ukamuzi ko na minisi makuru benshi mbere bahunze n'igihugu kubera imvo zitandukanye ni mu gutoroshe. Iyo rero bahaye agashinge ikinyamakuru uko baba bazi ingene ikora n'icuka kiri aho kiriho kirakorera. Murabye nk'abo turiko turahiganirwa Colombia, murazi ko atoroshe Colombia ni igihugu kirimo ubwicanyi bwinshi cyane. Birmania ho murazi ko habaye ihirikwa ry'ubutegetsi. Murazi ibyo bihugu biri byonyine Birmania na Colombia bakaba batoye ibinyamakuru bibiri bo muri ibyo muri ibyo bihugu. Ni ukuvuga yuko bazi abanyamakuru n'ibinyamakuru biri muri ibyo bihugu ingene bishingorane mu gukora. Hama no mu Burundi murazi nta kubeshanya naho nyine ntibyoroshe, naho twovuga tuti ubu hariho agahengwe kariho karaza.
Hanyuma rero ibyo bitatu harimo ico muri Colombie, harimo ico muri Birmanie ariyo Myanmar, n'iwacu mu gihugu c'u Burundi, hazovamo umwe ahabwa agashimwe, abasigaye babiri hari ico bazohabwa ku batazoshobora gutahukana umwanya wa mbere.
Baturamo kimwe mugabo tuye ku bwacu n'ukuri nawe tutotorwa kubona tugeze aho ntacu, kandi mu bisanzwe umubare tuwukora ngo turonke ubushimwe ni ukuvuga ari umwuga dukunda, umwuga benshi bari bihebeye, hariho n'abawugize, hariho n'abawufungiwe murabizi, hariho n'abavuye mu bihugu kubera umwuga. Biradutera intege kubona yuko ku isi hariho abantu bazi bati mu Burundi hariho abanyamakuru bariko barakora neza.
Hanyuma uzotahukana ikibanza ca mbere ubundi agashimwe ahabwa akaba karimo ibiki?
Oya, ico ntacyo ndi gukora, niba ndiko ndakubwira.
Yego. Antoine Kaburahe, mugiye muri ico muri ivyo bibanza bitatu bihiganirwa ku gashimwe, mugihe amashyamwe amwamwe atandukanye handabwa n'icegeranyo gishatse cha Reporters sans frontières bivuga ko Burundi bwateye intambwe, ariko mukagaruka mukagereranya mukavuga muti turi kumwe n'ibihugu bibiri aho ivyitangazamakuru vyifashe nabi muri Colombie no muri Myanmar. Ntawoca yibaza ati none u Burundi na Colombie na Myanmar biza bihurira kuki kuri ico kintu?
Ni ukuvuga yuko muri ivyo bihugu bitatu umwuga wo kumenyesha amakuru atari umwuga usanzwe kubera ingorane ziba ziri muri ico gihugu. Nivyo uravuze yuko u Burundi bwateye intambwe na Reporters sans frontières mu icegeranyo iherutse kugira iravyemeza, ariko ingorane ziracahari. Murabizi hariho n'abamenyesha amakuru bahunze, hari abaciye imanga, ntibivuze ko nibyerekana yuko hariho akiri ingorane mugabo gishora gutori gumuti gukushura no nogira nti ibyo bihugu bitatu cyo bihuye kuko nuko umuga w'ukunyisha makuru muri ibyo bihugu utorosha.
Antoine Kaburahe mwatanguje ikinyamakuru iwacu mu gihugu cyo Burundi, tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika, twongera tubifuriza amahigwe yo gushobora kuzotahukana agashimwe One World Media kazotangwa itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu no mwaka.
Murakoze kandi ko gashimwe ibaza yuko kazoba gateye iteka abari makuru bose b'abarundi aho bari, abari mu Burundi n'abatari mu Burundi.
Antoine Kaburahe washinze ikinyamakuru iwacu ari mu buhungiro yaganiraga na mugenzi wacu Diane Ninina Hazwe. Dusubire mu Rwanda mu butabera. Umushinjacyaha arasabira Beatrice Munyenyezi uherutse kwirukanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubafunze by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi kuko anketi zitararangira. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yakurikiranye iburanisha ryabaye ejo kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo.
Abanyamategeko Pierre Celestin Buhuru na Gatera Gashabana bunganira Madamu Beatrice Bunyenyezi nibo basabye ijambo ku mwuzo wa mbere bazamura inzitizi ko bitumvikana uburyo bunganira yagejejwe ku butaka bw'u Rwanda avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavuze ko nta dosiye igaragara niba icyo gihugu cyaramwohereje kuburanira mu Rwanda cyangwa se cyaramusubije mu gihugu cye cy'amavuko nk'umwenegihugu. Bavuze kuri yabibwiriye ko yirukanywe ku butaka bwa Amerika nyuma yo gusanga yarabeshye ko atigeze agira uruhare rwa rwo rwose mu bikorwa bya genocide ubwo yasabaga ubwenegihugu. Mu makuru yahaye abamwunganira bavuga ko yemeye ko yafungiwe muri Amerika igihe cy'imyaka 10 azira ibyo byaha, ariko bakibaza ukuntu ubushinjacyaha butagaragaza dosiye y'uburyo yageze mu Rwanda. Aba banyamategeko bavuga ko mu gufatwa kwa Munyenyezi agafungwa bitubahirije amategeko kuko nta mpapuro mpuzamahanga u Rwanda rugaragaza ko ruba rwaramushyiriyeho rumushakisha ngo zibe arizo zashingirwaho. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Munyenyezi yirukanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akigera ku kibuga cy'indege Kigali inzego z'ubugenzacyaha zihita zimuta muri yombi. Bwavuze ko hari dosiye yari yarakozwe akekwaho ibyaha bya genocide. Bwashimangiye kuregwa atafashwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ko dosiye imushyikiriza u Rwanda yatanzwe na ambasade ya Amerika mu Rwanda ko buyibitse. Indi nzitizi abanyamategeko bunganira Madamu Munyenyezi bagejeje ku rukiko ni yuko Munyenyezi yafunzwe imyaka 10 muri Amerika azira kugira uruhare muri genocide, bisunze ingingo z'amategeko u Rwanda rugenderaho n'amasezerano mpuzamahanga rwashyizeho imikono. Baravuga ko ntawe ukwiye guhanwa ubugira kabiri ku byaha bimwe. Bagasaba urukiko gusuzuma niba hatarabayeho ubusaze bw'ibyaha. Basabye umucamanza ko nasanga byarazimye yahita atesha agaciro impapuro zimufunga. Ubushinjacyaha kuri iyi nzitizi nayo bwavuze ko nta shingiro ifite. Bwabwiye urukiko ko Munyenyezi yahaniwe anafungirwa kubeshya Amerika atahaniwe ibyaha bya genocide. Bwahise buhabwa umwanya wo gusobanura ibyaha birindwi bya genocide bumurega ko akekwaho kuba yarabikoreye mu cyahoze ari prefecture ya Butare ihuye mu ntara y'Amajyepfo. Bumurega ko muri 94 yabanaga na nyirabukwe Pauline Nyiramasuko wari minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango n'umugabo we Arsene Shalom ntaho bari. Buvuga ko babaga muri hoteli ihuriro yiciweho abatutsi ko Munyenyezi ari we wabikaga urufunguzo rwa cave inzu y'ubuvumo y'iyo hoteli, kandi ko abatutsikazi bahicirwaga yabanzaga gufungura interahamwe zikabasambanya ku ngufu. Bamurega gushyiraho amabariyeri ahantu hatandukanye muri Butare no kwitabira inama zateguraga genocide, ndetse bakamurega ko ubwe yakoresheje imbunda ntoya umusotera yica abatutsi. Ibyo n'ibindi bubishingira ku batangabuhamya bahawe amazina y'ibanga kubera umutekano wabo, bugasaba ko yabafunzwe by'agateganyo mu gihe bugikora iperereza. Ahawe ijambo Munyenyezi wumvikanaga mu ijwi ryo hasi yabwiye urukiko ko ibyaha byose abihakana kuko atabikoze. Yavuze ko n'abagize umuryango wo kwa nyirabukwe bose atari abazi. Yavuze ko abamushinja ibyaha batari bamuzi. Uregwa yabwiye urukiko ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri 1994 yari atwite indi nda y'impanga ku buryo ngo yirirwaga mu rugo kandi atashoboraga no kugenda n'amaguru kubera ko inda yari ifite ibibazo. Yavuze ko yari afitanye ibindi bibazo n'abo kwa nyirabukwe Nyiramasuhuko. Yasobanuye ko muri mukazi we yamuteye icyuma ku gahanga hakivuga ayo magambo yaturitse asuka amarira mu rukiko. Umucamanza asaba kumuha amazi agasomaho. Munyenyezi yavuze ko ku myaka 51 y'amavuko atarigera afata imbunda nk'uko umushinjacyaha murega kwicisha abatutsi. Umucamanza yamubajije icyo atekereza gituma aregwa ibyaha biremereye bya genocide, undi nawe akavuga ko bitumvikana, gusa yumvikanisha igisa no gukeka ko intandaro ari umugabo we ntaho bari na nyirabukwe Nyiramasuhuko bahamwe n'ibyaha bisa n'ibyo aregwa. yabwiye urukiko ko yamaze imyaka 10 afunzwe muri Amerika kandi ko kongera kumufunga kubera ibibazo by'ubuzima afite atasobanuye bishobora kutazamugwa neza. Abanyamategeko bamwunganira bavuze ko abatanga buhamya bamushinja ibyaha bigaragara ko batamuzi. Hafi yabo suko ari 8 bavuga ko bari bamuziga muri kaminuza y'u Rwanda mu gihe ahubwo n'amashuri yisumbuye atari yakayarangije kuko bahise bamutera inda. Bavuze ko abo bamushinja bagiye bateshwa agaciro n'urukiko rwa Arusha. Ubushinjacyaha bukavuga ko mu kumukorera dosiye habayeho kumwibeshyaho kuko ngo umugabo wa Munyenyezi naho bari ariwe wigaga muri kaminuza. Umunyamategeko Buhura avuga ko abamushinja bigaragara ko bagiye bahanahana amakuru yo kumubeshyera akabyita Association des Menteurs, ishyirahamwe ry'ababeshyi mu Kinyarwanda ugenekereje. Kuri Gashabana akavuga ko no mu rubanza rw'uwari perezida wa Cote d'Ivoire Bwana Ruhamba Gubo ahagaragaye abatanga buhamya bameze nk'abashinja Munyenyezi bigatuma urukiko ruhita rumurekura ako kanya. Munyenyezi w'imyaka 51 y'amavuko ni mukazana wa Paul na Nyiramasuhuko wari minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Ubu yakatiwe n'inkiko imyaka 47 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide. Urukiko ruzafata icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu. Ikigali.
Tugaruke mu Burundi. Isukari yarabuze mu ntara zose z'igihugu cyane cyane Ibujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Byinjiza nk'ibihumbi cyane. Urumva navuze ko ari igice cy'ukwezi urumva ko 50 namaze kubihomba. Hajewe nari sanswe imfasha gusa nakora nk'ibintu by'ibitumbura urumva ko ari uruhombo runini.
Uwo mugabo mu zone rwiza hagati mu gisagara cya Bujumbura umurwa mukuru w'utunzi atunzwe n'umwuga wo gukora ibitumbura. Yemeza ko kingo cyangwa kuzibiri amaze guhomba amafaranga 50,000 kubera adakora bitewe no kubura kw'isukari.
Isukari yabuze cyane muri iyi minsi. Iyo natwe ntiturabona impamvu. Ya natwe ntidushobora kubitahura ntituramenya ikintu na kimwe. Amatwa dusumira bamwe bamwe baratubera ko yoba ija mu bindi bihugu mugabo natwe twari tuyikeneye gose. Isukari ibuze mu gisagara cya Bujumbura iradutera ubukene. Hajewe nari sanswe imfasha gusa nakora nk'ibintu by'ibitumbura mugabo maze hafi nk'igice cy'ukwezi ntakora. Urumva ko ari uruhombo runini. Byinjiza nk'ibihumbi cyane. Urumva navuze ko ari igice cy'ukwezi urumva ko 50,000 namaze kubihomba.
Abandi bakenyezi babiri nabo nyene batashimye gutanga umwidondoro wabo babwijwe rya Amerika ko baheze hafi ukwezi bataronse isukari bifuza.
Ntituzi ikibazo cyabaye gusa turabona ko isukari yabuze cyane. Umuntu yashobora kugura agasukari kijana akanwa mugabo ubu karabuze cyane. Nabibonye cyo nyene mbona isukari jana ni nkwiye ndabwo ati yuru byatanguye geranje from no wambeshe sinzi igihe byatanguriyeho muga ndabona ko isukari yabuze cyane.
Naho yirose bakubwira ko ikiro ari 4000 nakayiko iyo baguhaye kajya bahora bagurisha jana usanga ari kakayiko gatoyi cyane ari mu wateke yiko dusanzwe tumenyereye bahora badupimira. Imumiseze yari ihari ariko ubu tugiye dufite nk'ingo cy'ukwezi tubona ahantu hose tugiye kumanutse mabutike tutarabonka. Hariho n'ukundi kare bahora batwabirije yuko twogura ikiro cy'isukari tuguranye n'umukate ariko ubu navyo nyine ntavyo tukironka.
Abaguzi bo kumugwa mukuru w'utunzi Bujumbura basaba leta gutorera umuti ikibazo cy'ubukene bw'isukari.
Gusaba ko boraba bakagira bakatworohereza nimba ari kirajabuka baraba batworohereze kugira ngo abanyagihugu tworoheke.
Twe twatakambira leta yuko yodufasha ikatubariza ikaturosa twebwe abanyagihugu tugashikirwa n'iyo sukari.
Twatakambira umushikangaji w'ubujanye by'ubudandaza kuyorawa akagica tubarije icyo bacarabaye muri sosomo.
Iyo sosomo ivugwa ni ishyirahamwe rya leta ririmo rigahingura isukari rikorera mu ntara ya Rutana mu manuko y'ubuseruko bw'u Burundi. Jean Pierre Nzobandora umuvugizi w'ibiro by'Ibujumbura bijejwe gusanganya ibikorwa muri iryo shyirahamwe yaremeza ko hari ubukene bw'isukari ariko budatahuritse.
Ibijyanye n'ubukene bw'isukari nibyo natwe turabarundi nk'abandi aho tuvuye mu makaritsiye twarabibonye dufatanyije n'abo mu ntwaro n'akamo twaterwa n'abana n'abandi twaravuga tuti reka duhaguruke kugira ngo ubukene turiko turabona bw'isukari twigenere ibyo buzanana hana tugire icyo dukoze. Isukari muri sosimo mu bisanzwe nta kibazo gihari kuko isukari nk'uko twe dutegekanya kuyitanga ku kwezi twarayitanze turerekana ingene amezi yarenganye twayitanze turerekana no ku kwezi kwa kane nyine twaraye tushoje ingene twari twategekanije kuyitanga.
Kuri uyu wa kabiri abajejwe intwaro mu mazone atandukanye ya Bujumbura bagiranye inama n'abakuru b'amanama mpanuzwa jambo kugira ngo bavugane kuri kino kibazo. Gervain Ndiho atwa zone ya Nyakabiga yagirizwe sosumo guhisukari abadakorera muri iyo zone.
Isukari itangwa muri zone Nyakabiga atari iza muri zone iwacu aho ahubwo dusanga ari isukari isohoka ija handi ibyo rero twovuga yuko atari urusaku kubera ko twarabibonye kandi twarabigenduye twarakoze ibyigwa bitandukanye n'abashe bwo karitie aho twasanze hariho isukari ugasanga hari amazina batubwira yuko abantu bamizo nyakabiga mugabo ugasanga abo bantu ntibabaho
nzobandora avuga ibiro bisanganye ibikorwa mu isoso mu Bujumbura yizeza ko iki kibazo kigiye gutorerwa umuti turetse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu zindi ntara z'igihugu zisigaye 17 haravugwa ubukene bw'isukari aho ikiro kimwe mu bisanzwe kigurwa 2500 mu mafaranga y'amarundi ku giciro cyashinzwe na leta ubu kiri hagati 3,400 na 4,000 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi mufashe dushimire bagenzi banje bose batugejejeho aya makuru naha rero ahumurije mugire umunsi mwiza ndabashimiye cyane rwose murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda.